iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio indwi. No musi no musi mugiye kushikirizwa ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu, ikiganiro muri isanga. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka mu ntara ya Mwaro, Kirundo na Gitega mu gihugu cy'u Burundi, haribonekeje indwara ya karanda k'impene. Deo Gi de Ruremera mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi amenyesheje ko impene zirenga ibihumbi bitatu zishwe nako karanda. Ubushikiranganje rongoye bwaciye bufata ingingo yuko atampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemwo ako karanda ijanwa mu zindi ntara z'igihugu, eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha. Impene zabonetse ko zafashwe nako karanda basaba ko zoca zicwa zigahambwa. Uno musi twumvise ko no mu ntara ya Muramvya iyo ngwara imaze gushikayo. Bamwe baribaza byinshi kuri iyo ngwara yateye ibitungwa, yoba mbega yandukira abantu, hoba ariko hakogwa iki mu gukingira ibindi bitungwa ntivyandure. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga mukanya. Mwese mugume ku maradio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Kuva mu ntango z'uko kwezi kwa mbere guheze k'uyu mwaka mu ntara za Mwaro, Kirundo na Gitega mu gihugu cy'u Burundi, haribonekeje indwara ya karanda k'impene. Deo Gi de Ruremera umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko impene zirenga ibihumbi bitatu zishwe nako karanda. Ubushikiranganje rongoye bwaciye bufata ingingo yuko atampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemwo ako karanda ijanwa mu zindi ntara z'igihugu, eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha. Impene zibonetse ko zafashwe nako karanda basaba ko zoca zicwa zigahambwa. Ingingo ubushikiranganje bwasohoye kuwa 12 z'uku kwezi kwa mbere guheze ya yugara amasoko yose yahora adandarizwamo impene muri zo ntara zatewe karanga. Uno munsi twumvise ko no mu ntara ya Muramvya iyo ngwara imaze gushikayo. Reka dutega amatwi inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yakurikiranye kuri iki kibazo muri iyo ntara.
Impene zitatu n'intama imwe nibyo bitungwa bimaze gupfa mu matariki ya 15 z'ukwezi guheze mu ntara ya Muramvya, bihitanywe n'indwara ya karanda imaze iminsi yibonekeje mu ntara ya Mwaro, Kirundo na Gitega. Ku bw'ivyo urongoye ubworozi muri iyo ntara Nkoribigawa Janvier avuga ko haciye hafatwa ingingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa kugira ngo ntivyandukizanye, ivyo bigaca mu kudasubira kuzishora ku isoko hamwe no guhagarika urudandazwa rwazo kubazibaga mu bunywero.
Hamaze kuboneka ibimenyetso by'ibitungwa bishika kuri 4 iyo ngwara ibigaragara yuko yamaze kuza mu ntara, twashe twandikira abajejwe kurongora intara ariwe guverineri twamwandikira yuko ingingo zitegereza gufatwa hanyuma kugirizo nimwe nazo azishikirize bamusitanteri kugira bamusitanteri bace nabo babona kuzikurikiza. Ihe tubujije yuko zijya ku masoko ndumva no kubaga muri uwo mwanya bica bibanza bigahagarara kubera naho nyene abantu bariko barabikora ko bakajya gusubira guhura n'ibindi bitungo barashobora guca abantu zizo bindi bitungo.
Nubwo biruko bishoboka ko ingingo itarakwiragizwa mu banyagihugu.
Yes, I'm in the office.
Aha ni muri bumwe mu bunywero bwo kumugwa mukuru wa komine Rutegama. Impene zibaze usanga zimanitse ku bunywero abantu bazihereza. Narijya ari kwibarabara rica ku ingenzi nyinshi. Uyu mudandaza avuga ko batosiba kuzibaga na cyane cyane ko yivugira ko iyo ngwara yafashe ibitungwa itarahashika.
Ni ingenzi zirahita urabona ko ari no kwibarabara bose iyo bacenga bahagarara ngaha bagafata agacupa bagafata n'agati kakanyama.
Ariko rero ntibababujije mwe kuzibaga.
Murumva tubaga izo ngaha iwacu gusa ntakwisoko tujya kuzihiga. Tubaga muzo dutunze kuko aha iwacu ntango arirahashika.
Indongozi za komine Rutegama zivuga ku itegeko ryatanzwe cyo kudasubira kubaga ibyo bitungwa na cyane cyane ko bitaba byapimwe. Igisigaye ari ugucungera ko iri tegeko rikurikizwa. Ariko ku ruhande rw'abihereza inyama z'impene bamwe baramaze kumenya ko ingingo yashinzwe yo kutazibaga. Uyu numwe avuga ko amagara yabo atagiye koroherwa.
Iyo umuntu afunguye akanyamagira amagara meza kugera uwe kubona uwe bisa n'ibyo birimo ibintu byo gufungura nk'igitungwa c'impene turabona ko nyigi gutabombera.
Abandi nabo babona ingaruka mbi iri mu kutaronka amafaranga yo kwikenura. Uyu n'undi avuga ko atoroherwa mu kuronka amafaranga y'ishure y'abana kuko ivyo bitungwa bitagishoka mu isoko.
Aho tuburira ukahene atahigasobora abadutera abana mu ntege ku mahera y'ishure.
Uruhombo ruribonekeza no muri komine ya Rutegama ahasanzwe hari isoko yavyo yo kwibuye. Bazi ubwenge Merance icegera cy'umunyamabanga wa komine Rutegama avuga ko bagira uruhombo rw'ibice 5% by'amafaranga bahora binjiza ku munsi.
Ubunyagahombo kariyo mu komine kuko turabona neza ko duhomba nk'ibihumbi zaba 400,000. Ni ukuvuga ko haguze nk'impene nk'320 hashya 3,200 byinjira hama ibyo ntibishobora kwinjira hama ibijyanye n'uko kubagwa ku isoko impene cyangwa bishorerwa ku bunye nta mpene n'imwe ibagwa kuva itangazo rivuzwe zimaze kuba zitabazwe burya abantu bajya mu kabare nk'ahantu hari ububare usanga ubunye baragabanutse kuko bagenda bakurikirana hari ako kanyama kacyo usanga rero no taxi twatoza ku nzoga ziba zadandajwe nayo nyine ikigenda igabanuka ari nacyo gituma mbona ko ubu komine irafite uruhombo rungana nk'ibice 5% by'amahera barayinjira.
Ku bw'ibyo abanyagihugu basaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukora ibishoboka iyo ngwara igatuzwa mu minsi ya vuba. Tukibutsa ko iyo ngwara yatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze mu ntara 3 gusa z'igihugu. Iyi ntara ya Muramvya ikaba ica yiyongera mu zafatiwe ingingo. Kugeza ubu akaba atawuzi ryari iyo ngingo izoba yarangiye kugira abanyagihugu batezurigwe ku ngingo zafashwe bavuga ko zibasubiza inyuma mu by'ubutunzi. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Harakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya kuri iyo nkuru. Bamwe rero baribaza byinshi kuri ingwara yateye ibitungwa, yoba yandukira abantu, yoba hoba hari kwakogwa iki mu kurinda ibindi bitungwa bitarandura. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro cyerekeye amagara abantu cy'uyu munsi. Twatumiye Désiré Ntakarutimana mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijeje gupima indwara z'ibitungwa. Twakira umutumire, mwaramutse neza mushinga ntahe Ntakarutimana. Turabashimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo gisa n'igitera ciyongera hirya no hino mu gihugu. Turumvise ko imuramvya naho nyene basa n'ababonye yuko icyo kibazo gihari mu ntara yabo. Uwo banza ukatubwira nk'abataramenya iyi ngwara yari yo iteye ite iriko irafata impene mu gihugu.
Murakoze cyane kwa mwambugaye n'ikiganiro cy'Amerika kugira ngo dufashanye gutanga umuco ku bijyanye n'indwara. Indwara rero iri mu gihugu bayita indwara y'akaranda k'ibitungwa, ni kinyamaguru bakaba bayita peste du tigre nyina. Iyo ndwara rero ahanini ifata ibitungwa bito bito byuza impene n'intama, nta bindi bitungwa ifata mu bisanzwe. Iyo ndwara indwara yandikira cyane, ikaba ahanini irangwa n'ibimenyetso by'uko usanga igitungwa cyafashwe kirakanga ubwa mbere kigahinda amaso wuguriye mu jisho ukabona ko hahishiriye harungurije, hanyuma mu nyuma haraba ngo ibintu kikuzana amarira yoroshe, ariko mu nyuma ayo marira akahava avamwo ibintu bishaka gusa n'amashirashira mbere biranashika ugasanga igisho bagiye n'igiharaje ibyo bita kirafiki akantu kera gatuma n'igisho rihuma ikindi kiranye icyo gitungwa ni uko usanga mu mazuru ndetse no mu kanwa haza icyo bintu ugasanga hazamo ibiseruseru bishaka gusa n'amashirashira ariko atari amashira mu izina rero uranasanga kandi igitungwa kihari igihe bishyitse ugasanga cyabaye nk'ikizinga umutwe ugasanga rimwe na rimwe kirakorora mu bitungwa byinshi rero byafashwe iranagira kuta icyo twite kuta igirare mu gifaransa ugasanga ibintu byihuta n'ibintu bishaka kunuka cyane rero iyo ngwara nk'uko nabivuze irandukira cyane rwose ahishitse usanga ibitungwa bifatwa ari byinshi ndetse no kwica ibitungwa irabyica kenshi igitungwa gifashe usanga kimara nk'iminsi cumi n'itanu igakirishi kandi kirenze ibintu bibiri kitarapfa
ego cyane
indwara rero twebwe twari ahantu hakuru hakomeye cyane ni mu ntara ya Gitega aho ikaba yarafashe amakomine ya Gitega na Rusange ugendana na Mutaho ariko kandi twarayibonye mu ntara ya Kirundo na cyane cyane muri komine Busoni no muri Mwaro muri komine Busoro na komine Nyabihanga naho mu kanya bambwiye ko hariho iyindi komine ishobora kuba yafashwe ariko ntituragenda ngo dufate ibipimo dusigiye turabe ko by'ukuri byo bari byo baraniteka kandi ko iyo ndwara yoba yashyitse umurambo ariko umurambo yagushika uyu amasaha biragaragara ko atangoranye n'izina zihari mugabo duhanura aborozi ko baba abari mu ntara twegereye cyane cyane izo ntara zafashwe turabahanura cyane ko boguma barikanuye kugira ngo babone ibimenyetso bidasanzwe ku bitungwa by'impene ku bitungwa by'intama bace babimenyesha abajeze ubworozi muri DPIA babimenyeshe abajezwe intwaro ikanatwege bananga ikimenyeshe kugira ngo ingingo zibere zifatwe nibyo muri rusange inavuga ku bijyanye n'indwara y'akaranda k'impene bita PPS kirimina
murakoze cyane muravuze ko ingwara y'indwara ihambaye cyane nk'uko umushikiranganji murongoye yavuze yuko hamaze gupfa nk'impene zishika ku bihumbi bitatu none umuntu yihweje canke akubise amaso inyuma byagenze gute bitungwa byatewe gute n'iyi ngwara
bon igene byateye by'ukuri biragoye kuvuga neza ibintu byagenze murabona iyi ngwara y'akaranda yadike hari igihe kumbure umuntu asamiye n'ibyo yazananye ariko ikintu nyamukuru nuvuga ni uko mu gihugu twaratewe dutegerezwa gufata ibintu bibereye gufata ibintu bibereye kugira ngo dukingire ibitungwa byacu indwara zigume irandagata ngo kumbure kwa gusanga uruhombo rwayo rwinshi cyane nanabamenyesha ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi igitungwa cy'impene cyane cyane intama ni zagoroye cyane igitungwa nuvuga ko ari nka banki y'umunyagihugu kubera ko usanga mu misozi ruguru atama banki ariyo umunyagihugu arunze udufaranga ashagura akagatungwa akakorora akakaragira iyo hageze nk'ibibazo agira byaba ibibazo bijyanye no kwivuza cyangwa ibibazo bijyanye no kujyana abana kwa muganga byaba ikibazo iki na kiriya gishikiye urugo n'umuryango kenshi usanga umuntu aje yikora ako gatungwa akakagurisha akaba arunze amahera urumva rero hadafashwe iyo abantu tutazifashe nka nkama impanuro bari kubatanga kugira ngo ikingire ibitungwa byacu murumva ko urugombo rwo barumye cyane mu butunzi bw'igihugu eka ndetse n'ubu butunzi bw'imiryango gikuru rero jyewe mvuga ni uko twomera amagabo tukumviriza impanuro abagezwa intwaro n'abagenzi by'uburimi n'ubworozi bariko baratanga ku bijyanye n'ingingo zafashwe kugira ngo dukingire igihaze irandagati mu gihugu kandi gashimira cyane mbere mbonegweho abenegihugu bo mu isi ntara reka mbere n'abahandi kuko ubu bafashe nka ntama ingingo zafashwe n'ubushikiranganji dusa n'ubwo twagwamo kuko iyo bitagenda uko ukuraraba ingene ikiza kimeze n'ingene kirandagata n'ingene iyo migera y'indwara isanzwe irandagata ni ukuri ibintu byari kugenda nabi gusumba rero nicyo gituma babasaba ko bubandanya bagira ibishoboka byose bakumvira izo mpanuro kuko no mu mushikiranganzi nyakubahwa umushikiranganzi asanzwe turongoye icyo kibazo yari gifashe nka nkama ndetse n'ejo ku munsi w'ejo yaranagirishije ikiganiro abo abasanzwe bakorana n'umushikiranganzi mu bijyanye n'iterambere ry'uburimyi n'ubworozi mu cyo yarashikirije ikibazo carimwo rero ukuri bitwicaye ibikorwa biri kubirakorwa kugira ngo turandurane n'imicukiaitaramaandakazi
murakoze cyane mwavuze ko iyi ndwara ifata ahanini impene n'intama gusa abamwe baribaza bati none abantu bobo ko bafite amakenga bobo boyandura canke ni neza na neza nk'uko mubivuze impene n'intama gusa
murakoze cyane mu bisanzwe hari indwara nyinshi z'ibitungwa ushobora gusanga zishobora kuva ku bitungwa zikandukira abantu ndetse hariho n'iziva ku bantu zikandukira n'ibitungwa izo ndwara mu bufaransa bazitanga na mazonozi rero tugira amahirwe indwara yateye impene n'intama ipetipeti z'ibinyina si indwara mu bisanzwe ishobora kwandukira umwenegihugu ziva ku bantu rero ngo yandukire ibitungwa ariko impanuro ukunda guha abantu yaba indwara yandikira abantu yabite bandikira turahanura cyane abenegihugu ko mu bijyanye n'amagara yabo ko atari byiza ko umwenegihugu yofungura igitungwa cyifishije kuko iyo igitungwa gifite kigapfa kicishije naho kidacishwe n'isanganya gikubiswe n'inkuba kigonzwe n'imodoka cishwe n'indwara cyangwa ikindi kintu cyose cyamaze kuyicisha kigazira ko umwenegihugu agifungura icyo ni cya mbere icya kabiri nacyo ni uko mu bintu bishobora gutuma indwara irandagata inyama zirimo iyo rero bazi ibitungwa usanga cyane cyane mu mahaha mu nsogi eka mbere no mu bindi bihimba imigera y'indwara irimo ibyo umuntu asumye ako kanyama akagenda kugafungura iwiwe aba ajyanye kwanduza ibitungwa biri mu mubiri wiwe rero ntagira abantu ku mbuga bagira ubwoba ngo bagiye gupfa cyangwa bagiye kugira ibibazo bijyanye n'amagara kubera icyo kigo cy'indwara ariko ndabitumiyemo abenegihugu birinde gufungura igitungwa cyifishije nk'igitungwa kirwaye nibahamagare muganga agisuzume hanyuma barabe ko ibintu bikomeye abone kugira abenegihugu kugira ngo bagifungure no kwirinda cyane ibintu bijyanye n'amabagiro kuko ubwa mbere bishobora kuca kuregeza indwara hose mugabo abenegihugu barimwe ntibagiye kugira ibibazo by'amagara ariko bamwe bibuka ko iminsi yose umuntu yofungura igitungwa yamaze guca mu minwe ya muganga w'ibitungwa yasuzumye neza akabona ko atangaruka mbi ishobora kugera ku magara y'iminsi
murakoze cyane rwose radio ijwi rya amerika isamiraniri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ni mu gihe kuva mu ntango z'uku kwezi kwa mbere guheze k'uyu mwaka mu ntara ya mwaro kirundo na gitega hamwe n'uno munsi twumvise na muramvya mu gihugu cy'u Burundi hibonekeje indwara y'akaranda k'impene n'intama Deogide Ruremera mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko impene zirenga ibihumbi bitatu zishwe n'ako karanda ubushikiranganje arongoye bwaciye bufata ingingo y'uko hata mpene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara ijya mu yindi intara cyane cyane zafashwe n'ako karanda bagasaba yuko kandi no kutazisohora ngo zive mu ruhongore ngo zije kurisha impene zibonetse ko zafashwe n'ako karanda cyangwa intama basaba ko zicwa zigahambwa nk'uko twavuze rero ku murongo turi kumwe n'umushinganahe mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi Desire Ntakirutimana hajejwe ikigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa ariko aragerageza kudufasha kukumva ibindi kuri iyi ndwara yateye reka tuje rero ku murongo wa telefone twakire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro nabo nyene bashobora kubishikiriza duhere kuwitwa Pascal mahoro neza Pascal
mahoro cyane
urahura komeye
rero turashima Imana
ni byiza uduhamagaye uri hehe Pascal
mbara ndi Bujumbura muri Rohero
kibazo
yego twariko twumva ivyerekeye indwara yafashe ibitungwa yego vyema birababaje ariko neza na neza yavuze yuko iyo ndwara idashobora gufata umuntu ariko ifata ibitungwa bito bito. Ibuza bo igitungwa cyuza sinzi ko ingurube zo bazirimo. Mushora kuca mutubariza umutumire to ingurube zo shora gufatwa. Kuri cyo kintu. Bo ikindi nacho araho usanga impene kuva kera narindi zamye zutsa. Muranyumva? Ama zikongera zikagwara n'amaso buke buke mugaho zikazana ibintu by'ibishirashira tukavuga yuko amaso agaheza akandukira hayo zitaheza ngo zute. Sinzi rero yuko icyo gihe zoba zari yangwa naho ne iyo ndwara yarandukira mugaho sinzi yuko ariyo yiyo oye. Twagira ati bashobora rero kugira ngo dutomborere neza ko iyo ndwara ariyo yoba ari imwe ya kera nuko ari nshyashya yoba yaduse mu ubuvuzi.
Murakoze cyane. Reka tubanze twakire n'uwitwa Niyukuri mbere yuko akwishyura. Niyukuri, uratwumva?
Ndabumva.
Mahoro neza, uduhamagaye uri he?
Mahoro, ndabahamagaye ndi Bujumbura mu Gisagara.
Duga ku ijambo.
Ego, nanje nako ndumviriza ibyo bijyanye n'izo mpene zafashwe n'indwara ya karanda k'impene. Numva ari indwara idasanzwe inabwigoye kubera ko yaranarigise n'impene nyinshi zarapfuye nk'uko twagiye turabyumva. None ko numva n'izindi ntara zihaye zifatwa ubwa mbere urumva zaba byahereye mu ntara imwe cyangwa zibiri ariko tugeze ku ntara zitari nke ziko zirafata. Nta kuntu none ko ibitungwa biza birava mu ntara bijya mu yindi kandi n'ubwa mbere imbere y'uko bayimenye iyo ngwara byagiye biragendagenda. Nta kuntu iyo ngingo yofatwa ku rwego rw'igihugu ibitungwa iz'impene bikaba bira barabangiriye kubibaga cyangwa kubitwara kubera ko ushobora gusanga no mu zindi ntara byara iyo ngwara yaramaze gushikayo hasigaye ko yibonekeza gusa kuko impaka ngo iyo ngwara iba yaramaze kuyibonekeza irashobora kuba irimo izo mpene mugera uri iyo mugabo utaraje habona ugaca usanga ibitungwa byinshi bigenda byaranduye hanyuma kumbura ukadusanga iyo ngwara ika irarandagata mu ntara zose ibitungwa bitarike biragira ingorane cyangwa kumbure nimba hari uburyo bwo gupima naya kuntu bo raba bakabikora hakiri kare kuko iyo ngingo hamwe yomara umwanya munini n'igihombo kinini cyane ku bantu basanzwe batunzwe no kudandaza inyama cyangwa banashaka batunzwe n'ubworozi muri rusange. Nta kuntu bo kora ibipimo n'ingoga bishobotse bakagira n'umuti wo kuvura kugira ngo ibintu bisubire nk'uko byahora. Murakoze.
Murakoze cyane. Ni ukuri mushinga ndahe na Kirutimana urumva Pascal nubwo bari bavuze ko ari impene gusa n'intama yabaje neza na neza ati ingurube zozo ntizo bazarashikiriwe abaza ati impene zarigeze kuzazira gwara muri kahise ngwara isa niyo bari nshasha canka ni yaye ndi nyene. Kuri Pascal.
Ego murakoze cyane. Icyo nabwira Pascal nuko ingwara ari ingwara idafata igitungwa cy'ingurube. Itura cy'ingurube n'igifatwa n'iyo ngwara rero bishyitse ku mbure akabona hariho ibibazo by'ibitungwa by'ingurube bishobora kuba ari indwara mugabo iyo ari akakaranda twise peteri nyina. Rero ingurube n'igifatwa ariko icyo namubwira ni uko ingurube nazo zifite indwara zazo zindi bishyitse ku mbure akaduka akabona hari ikibazo rusange cyangwa ngara y'ibitungwa ariko arafata igitungo gica nk'ikiriya yo kwegera abaganga b'ibitungwa akegera abo mu buyobozi bw'ubworozi mu ntara kumbure bakamuha umuco kumbure na twebwe mbere tukanashika tukarabyara icyo ariko gushika ubu n'umumenyesha ko igitungwa cy'ingurube indwara kikayiraba kikayifata. Nibyo ku bijyanye n'uko hariho indwara zimwe zimwe zahora ziza ibitungwa bikuta bikagwara amaso bikagira ubuherere ku munwa kujya ku indwara nyine turiko turabona ibyo ni ukuri. Indwara uri kurayiraba mu ntango urashobora kuyishyiranya n'izindi ndwara zikaba tumenyeye ku bitungwa ahantu uvuga nk'amatovu hakuto k'impene n'intama n'izindi ndwara zimwe zimwe usanga zihira. Rero ubudasa ni ukuntu ari indwara ahishitse usanga yica cyane ni indwara yica cyane kandi niyo dupimye turamenya ati iyi ni indwara yicanye n'iyindi. Rero mu bisanzwe indwara twabonye ngaha bubaye ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi dupima iyo ndwara. Mu bindi bihugu twahora tuyumva tukumva ko ibintu bimwe bimwe haba mu bihugu bya Aziya eka no mu bihugu bitari bike byo muri Afurika iyo ndwara iriyo haba muri Afurika yo mu buraruko n'ahandi mbere no muri Afurika y'epfo no mu bihugu byo muri Afurika y'epfo iriyo iriyo ariko ibya mbere tubonye ikiza gishobora gutwara igitunga bingana gutyo mu gihugu mu bwa mbere indwara y'akaranda k'inyene yadukiye mu gihugu nishasha rero kumbure ntihagire ubona ibimenyetso ngo atabifata mu minwe ntabwire abantu kubera ko kumbure iyo hatavuga ati dufata tubimenyereye ingene duta katubimenyereye ingene zirira amaso zikagwara y'ukuri indwara irica cyane ingene n'intama indwara irandukira cyane ingene n'intama kandi indwara izana agahumbo kanini ku gihugu indwara ishobora kuzana agahumbo kanini ku borozi nicyo gituma bayibonye buca babimenyesha kugira ngo dufate ingingo zibereye
niyo ukuri we yaciye agira ko abaza ati niba hatofatwa ingingo y'uko boba bararetse kubaga impene n'intama kumbure kugira ngo bakingire uko gufatwa cyane nk'uko bibuze ni indwara yandukira cyane rwose kuko biragoye kumenya iyo igitungwa kiba caruje kiva mu ntara kija mu yindi ni ikintu kigoye cyane n'ubunye turumva yuko hari aho abatari ko barahagarika ingingo y'uko zibaga no kuzigurisha aho mwishura gute
yego makoze ikiyumviro n'icyumviro cyiza cyane yenda kunda umuntu nk'uyo avuga ati hato twohomba akaburwombo runini ku gihugu asigeka nyabura dutume twemera dufata ingingo naho ari ingingo zitoroshe ariko n'ingingo zifasha kamini kugira ngo tubikine rero yari taravuga ati kumbure twe dufata mu gihugu cyose tukahagarika ko ibitungwa bidashoka ibitungwa bidasubira gutembera n'ibindi n'ibindi ku bijyanye n'ubuhinga twaricaye turaraba ati mbega ikintu cyofasha ni iki kuko mu bisanzwe ni restricte de liberté mu bisanzwe pour l'intérêt général nicyo ni ukwita kwaka uburenganzira abantu kugira ngo ukize ibintu rusange rero kugira ngo ntidufate iyo ngingo ingingo ifata by'uko yakenewe rero twarabyize neza abo mu bushikiranganzi barabica hirya no hino barabona ko dubaye turahagarika muri ziga ntara zafashwe gusa twarabonye ko atangorane zohaba izindi ntara zikagumana ubuzima busanzwe nk'uko byahora ariko izo zafashe zikaba arizo tugiye twarabonye ko bifasha kugira ngo ntihagire ijambo kwandukirana byo tubira kubaho ariko rero izindi ntara naho wumva izindi zitafashweyo ingingo yoyo y'uko baguma barikanuye bakaguma bacunze kugira ngo nihagira icyo babonye baca batubwira iri yerekeye igihugu cyose rero ababoborozi baba abageze intwaro abageze iby'ubuhinga eka umunyagihugu uwo ari we wese yobona ibitunga bigwanye naho cyoba ari igihuha naho cyoba ari ukwikeka gusa nisha tubwira tugatsindirayo tugafata ibipimo kenshi iyo baduhamagaye katubanguka tukagenda tukaraba hari igihe kenshi baba bahora baduterefona n'ibyo bigashika tukagenda tugasanga by'ukuri nta ngorane zihari rero ni kuri ingingo muri zirya ntara zifashwe neza zikubahirizwa nk'uko bitegerejwe ntihagire igitunga gisubira gushoka ntihagire igitunga gisubiza kubagwa ntihagire abasubira kuza baraturuta izi ngingo zose zigiye zifashwe zikubahirizwa turizeye neza ko icyo kiza kitubandanya kigira mugabo rero izi ni ingingo ufata kibanza uko umwanya uhera niko tugenda buri munsi tugenda turaraba tumbega ibintu bimeze gute harashobora rero gufata ingingo nshyashya twisunze ingene indwara iriko iratera imbere twisunze kumbure ingene indwara iriko irahera cyane iriko iriyongera uku na kuriya rero n'ibintu dukurikirana ku munsi ingingo zirashobora gufatwa cyangwa guhinduka zivanye n'ingene ikiza cy'indwara cyifashe mu gihugu ariko ubu turabona ko birakenerwa ko hofata ingingo iraba igihugu cyose yavuze ikintu cyiza cyane kijyanye no gupima nk'uko umuntu yogira nabimubwiye hagize akantu abo babona bamushyira ku cyakara umuntu agende apime asuzume ibikoresho biriho ibyangombwa byose biriho kugira ngo dupime tumenye ko ari cyo kiza cy'akaranda k'inkene cyanjye ko ari iyi ndwara
Radishwi ya Amerika samiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga turiko turiheza karanda kingwara kateye mu bitungwa by'impene n'intama mu gihugu cy'u Burundi turi kumwe n'umushinga ntahe Désiré Ntakirutimana mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi akabajejwe ikigo cy'igihugu cyo gupima ingwara z'ibitungwa reka twakire ku murongo wa telefone abanywanyi bishwi ya Amerika turafise Elise uriwe neza
Iriwe cyane oya.
Ego, waduhamagaye duhe ka Elise.
Ego puno mwanya ndi mu gisagara cya Bujumbura. Mhm. Ego, ye kuri cyo kintu narinshije kintu nagoma nterere. Mhm. Ego urabona ndashimyeho ukuntu mbona umenga iki kibazo ariko baracitaho cyateye muri zintara z'amajyi hagati mu gihugu ariko cyangwa umenga ni kibazo kuko urabona ibi bintu byateye mu bitungwa yewe mbona mbega byoba bigize ingufu cyane izo ngufu zo kubigwanya zibonetse kubera uni yemeye kuriha amahera abazogirira uruhombo muri ingwara yateye mu bitungwa kuko uni yaremeye yuko izoshumbusha abantu bazogira ikibazo kubera iyo ngwara ishobora kuba yavuye ku mpene zitangwa n'ujya mugambi wo guha aborozi ibintu by'ibitungwa.
Mm-hmm.
Ego rero nkaca nibaza ati mbega aba bagenwe ubushikiranganji ko jewe urabona ubushikiranganji bujeje iby'uburimyi n'ubworozi hari ingwara yateye amajino mu burengero igihugu mu kibitoki na za bubanza hose hari ingwara yateye ibuko uko bita imfunya mu bigori rero nagoma ndababaze igituma iyo ngwara ashumaze imyaka itatu hoho bakoze iki ngo bishyikira ngandi ego harateye ingwara y'ubuko uko bita imfunya mu bigori ego kandi namwe mukaba mutanze muri mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nubwo mutari muri iyo domaine agricole rumba ariko muri mu bushikiranganje bugeje ibintu mbega hoho mwakoze iki ko waheze imyaka irenga ibiri ubwo bukoko bwibasira izi ntara abarimyi nka benshi bagataha atacyo bimbuye hoho mwakoze iki mbega iyi ngwara y'intuze y'ibitungwa yabateye ikibazo yuko abategetsi uko murabona yuko hariyo ingendo yo gusohokera mu bare abategetsi yuko muca mugira ikibazo muri izo nyama z'ibyo bitunga kuko muca mugira ikibazo kubera ho ibigori mu kibivuye hanze
abizese abategetsi gusa ni igihugu cyose kiba kifise ikibazo iyo habaye ikibazo nk'iki ariko ndakeka umushinga naye ntakiruta imana yumvise ikibazo cawe urakoze cyane neza ni cyane cyane
kubijya navuze abategetsi kubera mbona kuri iyo question y'ifunya mbega ko hatabayeho alerte nk'iyi ndashima ko bari ko barabikurikirana ariko nibaze bararaba nibabe nyagupfanya cyangwa nyagukira
urakoze cyane Elise yavuze cyane cyane ku kuntu iki kibazo yibaza ko kumbure uburyo mufise mwaba mubukura mu shiramwe mpuzamakungu oni kubera ariyo yari yaratanze imfashanyo z'impene ko ariko byifashe niho muri ko murakora uburyo bwo gukurikirana hafi iki kibazo
aya Elise namwe bije yavuganye kumbure yasanzwe avuga na kashabu gatoyi avuga ku bijyanye n'indwara yateye mu bigori akavuga ati kumbure icyo kibazo mayifashe mu minwe kubera ko kumbure mubona coba gikora ku nyungu y'abategetsi kumbure abana bari icyo namubwira Elise ni ukuri ikibazo icyari cyo cyose ikora ku buzima bw'abarimyi kigakora ku buzima bw'aborozi twebwe mu kiganiro n'ubworozi dufata ko ataba ari ikibazo cy'umurimyi wenyine kiba ari ikibazo cy'igihugu kuko baba abagendera muri za Mercedes baba abagendera mu majipe kugira ngo agire akanyamuneza nuko aba yafunguye rero mu kiganiro n'ubworozi ikintu cyose kije gishobora guhungabanya ubugurini gishobora guhungabanya ubworozi nta kibazo na kimwe kigira gifatwa imenego rero ntabazi yibaza ati kumbure iki cimfunya carafashe imenego n'ibiki oya siko bigeze kabisa ukuri ikibazo kitoroshe n'umumenyesha ko iki kibazo cy'ibara y'ibigori iki kibazo burya cyabaye mu Burundi gusa ujye kuraba no mu bihugu bibanye harabaye by'ukuri ingorane zitari n'iki kibazo ababijejwe barabifite umumenyi icyo ndamubwira ni uko jyewe kumbure ntasanzwe mfura mu bijyanye n'ibiterwa n'izina ariko umwitwariko wowo w'abajejwe uburimi n'ubworozi ku bijyanye n'ikibazo gicanye kiriya cyo cyo ndabimenya ndazi neza ndacekeranya ko ikibazo kiri mu bigori ari ikibazo kiraje ishinga abategetsi bajejwe iby'uburimi ni ukuri iki n'ikibazo nacone kitafashwe imenego kandi kiko kirakorerwa ku kumbura kugira ngo turabe ko hatoba uruhombo rero nta barundi bagira ivuye hanze cyangwa ibigori cyangwa ibiki nibaza ko tutari kirenga njye mbere nikundira akagori ko ngaha mu Burundi kuko ari nako karyoshe nako kaba kimbutse kameze neza rero ntihagire kumbure wose bakora n'agashavu kashabi kaniya bazifatwa imenego ikindi kumbure kitari cyo yavuze yavuze ati iki kibazo dukorera ko cyadutse kubera hariho ababafashe mu mugongo n'ukuri twebwe duhaguruka ku bijyanye n'iki kibazo gushika n'uno munsi ubushikiranganzi bw'ubuzingingo zose zimaze gufatwa imigambi yose iriko irafatwa uburimi ubushikiranganzi nibwo bujya imbere bugafata iya mbere mu bijyanye no gufasha kugira ngo iki kiza gihagarare rero siniro zifatwa kubera ko hari ishyirahamwe ricanye ririya canke ririya oya ikibazo cyari cyo cyose cyaditse twegerezwa kuraba iyo dufite nyinshi nabivuze mu ntango kumbure no kubera kamizize neza turazi akamaro k'impene wowe n'igihugu turazi akamaro k'intama nicyo kimwe n'akamaro k'ibigori cyangwa ibindi biterwa ibibazo byose bisakwa kumwe kandi tukagerageza tugakoresha ibibazo byose kugira ngo ibibazo bitorerwe inyishu nta kinshi navuga ku bijyanye n'inkunga z'umuhira wabyo kumbure icyo ntavuze nuko nsanzwe ndi umuhira cyane mu bijyanye n'indwara z'ibitungwa byandukira epidemiologiste de formation vétérinaire epidemiologiste
tugarutse gato ku kibazo cya niyukuri yari yabajije ku bijyanye no gupima hamwe n'imiti tugiriye ko kuri icyo kibazo cyaherize ku bijyanye no kwita iki kibazo imiti yoba ihari y'izo bitungwa yoba iri kwiratangwa kugira ngo mukinge ibindi bitungwa ntibigware cyangwa aho bari urucanco rw'iyi ndwara
murakoze cyane kuko icyo kibazo nkora mutima cyane mumbajije mu bisanzwe indwara koko irafite urucanco irashobora gucanco ariko mu bijyanye n'ubuhinga igitunga cyamaze gufatwa ikibazo k'igicanco kuko hapfa gifata gukira kagikoko kitagifasha tumera nk'abagitonga ariko mu bitunga bitarafatwa ubushikiranganzi buri kuburagerageza uko bishoboye byose ukurikiza ibitunga hirya no hino kugira ngo turabe ko kumbure mu minsi y'imbere dushobora kuronka igicanco gikwiye yo kugira ngo duhagarike indwara rero ibijyanye n'icyanco turi ko turaraba indi mezi utegurwa kandi mu maguru mashya twihuta igihe kigeze tukabikorera ko n'ubu aya masaha turi mu nama yabyo ejo kuva ejo dahere ku munsi w'ejo twaragize inama n'abantu aba n'abariya icyo kibazo kigwa neza kiranonosorwa turi ko turaraba rero kumbure indi mihobone ku buryo kugira ngo icanco kuko n'icanco kuko mu bihugu biva hanze bikenera uburyo n'umwanya kugira ngo zishikire abene igihugu rero icyo kibazo twaragifashe nka nama tukagerageza twitegereza ishuri hirya no hino murabizi neza ko ikiza cy'indwara gitera umuntu atabyiteguriye
rero
ikintu gitera giturumbuka kenshi usanga turakorana umwete mwinshi kugira ngo tugirinde rero nta kajyo
ni naho
kugufasha ko gusaba kumbure abashyigikira igihugu abapatenere bo hirya no hino yuko bodufasha kugira ngo iki kibazo tugikure mu nzira rero indwara irafite urucanco kuko turajya kujyanye n'imiti naho nibyo hariho imiti itufahaza ariko iyo miti ikizu bitungwa byose bashobora gukoresha imiti mugabo kenshi usanga hariho ibitungwa bishobora gupfa n'ibindi usanga bidakunze ko bikira kuko nabivuze kumurikira bivuze mu ntango ni indwara iterwa n'umugera wa virus bita virus detected tutirimina rero mu bisanzwe nta muti n'izina akoje gushobora kuvura bifate nka za periliyoze umupfube akoje gushobora kuvura imigangano n'ibindi tukabivura neza kuko tutabikoresha imiti n'izina ibisanzwe nta muti n'izina uhari kuri indwara ya detected tutirimina hari imiti ipfupfa haza ni nayo nkuko nabivuze ntishobora kuvura igitungwa hari ibitungwa bimwe bimwe bike bishobora gukira ariko sibyose.
Murakoze cyane. Tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi bishwe rya Amerika. Twakire Manuel, urakoze kwihangana ikibazo cyane cyumviye.
Ndagira mbabaze. Njyewe mperereye Kigali mu Rwanda.
Yego, turakumva.
Birumvikana.
Yego.
Njyewe ndagira mbabaze iyo ndwara yakaranda kibasiye impene. Mu Kinyarwanda ntabwo mbashije kuba nayimenya mugisobanuro iyo ariyo kuko turagendera mu Kigali. Icyo ni ikibazo cya mbere. Halo?
Yego, bandanya.
Ikindi kibazo cya kabiri, ese ni izihe ngamba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi baribo bafata kugira ngo iyo ndwara byabuza itajabuka mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Burundi? Ese ikikari cya kabiri, ikibazo cya gatatu, ese ifite urukingo n'umuti ngo wenda tugire icyizere ko wenda icyo cyorezo mwagihashya? Murakoze cyane.
Murakoze cyane Emmanuel. Ikibazo cya gatatu humbure wari wamaze kucishura cerekeye urucancu n'imiti, ariko turabigaruka ko ibibazo bya Emmanuel Mukanya. Katwakire na Gilbert. Gilbert, uraho urakomeye?
Urashima.
Uduhamagaye uri he?
Ni mu Rutana.
Mwiza cyane, duga ku ijambo.
Nshaka kubaza umutumire amashyirahamwe baba bamaze kudodoramwo kugira ngo babafashe bagwanye iyo ndwara yadukiye impene n'ibitegwa n'inkangahe yo barayahe. Akabazo kanje kara.
Murakoze cyane.
Murakoze.
Duhereye kuri Emmanuel Mushinga nawe na Turutimana. Usubire wibuze abatwumva iyi ndwara nko mu Rwanda. Nko mu Rwanda iyi ndwara iteye ite neza na neza koko? Kumbure ntibari bwayumve mu majambo make cyane ko wari wamaze kwisigura. Hama
n'amazivuga ni ndwara itegwa n'umugera bita virus. Rero iyo ndwara ikaba ari ndwara yandukira cyane, ikaba ifata ibitungwa bito bito byuza impene. Izo nazo kaba ari impene n'intama. Gushika ubu nta bindi bitungwa by'ubundi bwoko turumva ishobora kwandukira. Nanabivuze ko ahanini irangwa n'ibimenyetso aborozi bashobora kubona n'ingoga. Hariho ikimenyetso cy'uko usanga mu maso ubwa mbere mu ntango wo kuyigisha ukabona igisho ridahishiye igihe hajya hashikuje igisho ugasanga harahishiye. Hama mu nyuma akaza amarira yoroshe, mu nyuma ibyo bintu by'ibirarira bikavamo bikaza amarira ashaka kumera nk'amashira, hakaboneka n'ibindi bintu biza mu mazuru ndetse no mu kanwa by'ibiseru. Ibyo biseruseru rero usanga nabyo bishaka kusa n'amashira, ugasanga igitungwa kirakorora. Icyo nta kivuga mu gaba cy'itungwa byose bikorora. Hari igihe usanga bimwe bimwe bikorora. Hanyuma rero ibitungwa bitari bike bashobora gusanga haje akuto. Hari ikindi kimenyetso mbere kumbure nka navuze imbere ikijyanye n'uko ushobora gusanga icyumba gicumbagira, kuko usanga hagati y'amano bishobora gushika ugasanga hariyo ibikomere. Urabona kandi yo ku munwa ugasanga haje ko amaherehere ashaka kumera nk'indwara bita amatovu mu Kirundi. Ni indwara ifata impene, ugasanga ku munwa hariko amasa ibintu by'ibiherehere bibabaza mbere bituma igituma kidafungura neza. Rero kenshi igituma ni guhagarika gufungura kiraga ku gufungura. Ibyo nari nabimubwiye. Rero kandi mu Rwanda namenye ko ari indwara mu Gifaransa, mu Cyongereza bakunda kwita ngo transboundary animal disease. Ni ukuvuga ni indwara ishobora gutandukira igihugu ikava mu gihugu ikajya no mu kindi. Nicyo gituma n'abavandimwe bari i Kigali nabone bakongereza nabo ni bakaza bararaba bakarikana ku burenzi bahaze batanga bara barandikiye rero ingingo zamaze gufatwa na bivuze ingingo zuko twaciye kuko twebwe mu Burundi wacu impene ziraturuka ugasanga barazizirika ku mitumba ugasanga zingayo n'izindi mpene nyinshi rero twarabujije ko impene zitobasha gushiruka yuko aborozi zigaburira mu nzu hanyuma harafashwe ingingo yuko amasoko ashokamo impene muri ako karere kafashwe abaye arahagarikwa gushika icyo kiza tubonye ko gisureshe harafashwe ingingo yuko ibintu byo kubaga ibitungwa by'impene n'intama byoba birahagaritwe n'izindi ngingo zafashwe kugira ngo ikiza cy'indwara kibandanye gikwiragira nicyo ni ukwishyura Emmanuel kumbwirije nabivuze icyo navuze kare ni ingene yandukira ahanini ni indwara yandukira iyo mpene zigiye hamwe gukora nako hajya ibijya bintu byakorokeye ibindi mpene ikazikarisha iyo iri kirakorora nahone igitungwa kirashobora kwandukira navuze ko n'inyama iyo umuntu igitungwa kibazwe kirya nyama ishobora gutanga harimo imigera ishobora guca iyo umuntu igiye ajya amazi barongesheje inyama ukayapesa ahantu izo mpene zikaza kuhatora usanga yandukiye ni indwara rero yandikira muri bene ubwo buryo rero ku cy'urushanso nini sinabivuze ko urushanso ruriho kandi ko atamiti myinshi na ivura iriho ko ari imiti ipfupfa haza kandi ko n'iyo iyo umuntu ayikoresheje atari ibitunga byose iheza ngo yikire n'ibyo kumbure ni ukwishyura Gilbert nawe yabajije ati mbega hari amashyirahamwe muba mumaze kwegera kugira ngo musabe babafashe mu kijyanye ni twaregereye abana bariya kuko murazi akazi ni kazi rumwe kandi kitagikeye umuntu arasaba abagenzi inshuti y'abagenzi kugira ngo bamufashe kuyirwanya rero hariho amashyirahamwe atari make amaze kwegerwa n'ubushikiranganji nsanzwe ntwagwamwo kumbure kino yakubwirayo bose kuko mwoje mugabo ikino kubwira coco nuko abadufasha babizi twabegereye kandi bemeye ko bagiye kudushigikira mu bijyanye no kurandurana n'ikiza cy'indwara reka mbere na leta y'u Burundi hariho uburyo ikizarengera na kwegera kugira ngo dufashe cyane ku bijyanye n'ikiza cy'indwara cya duteri ibi ko kumbure nabaye
nibyo nyine ndumva ko Emmanuel na Gilbert twabishyuye ibibazo byabo urakoze cyane ku bijyanye n'uko Elizeri yavuze ko ibi bitungwa byaba byaravuye mu mfashanyo ya ONU hoba hari ingingo yoba yarahagaritse ibitungwa byinjira biva mu bindi bihugu nk'Ubuganda aho bivugwa ko byoba byaravuye
ariko nibyo hari ingingo zafashwe ibintu by'ukuri bituwe hanze ibyo twabaye turabihagarika byifata kibanza kuko biragaragara yuko iyo ndwara ishobora kuba yinjiye ivuye hanze y'igihugu nicyo gituma kugira ngo bizaze bazane ibitungwa bihabye bica byamikiza n'izindi ntara zazizize zari zigikomeye ibyo kuzana ibitungwa izemera intama bigiye hanze y'igihugu byabaye bihagarika byifata kibanza gushika
izi ngingo za leta izi ngingo z'ubushikiranganji muba mufise ikiringo zitegekanije kuzomara muri aka kanya
oya ubu ntitwababwira ati kumbure bizomara iminsi ibiri bizomara imwe bizomara ukwezi ariko ikintu cyose ndabijeje ni uko dutegerezwa gukora uko dushoboye kose dukoresha indyo nyinshi kugira ngo ibi bintu bimare igihe gito gishoboka igihe gito gishoboka tugafata ingingo zose zibereye kugira ngo ikiza tuve mu gihugu hanyuma abenegihugu bagaruke mu buzima busanzwe icyo rero nicyo navuga gusa icyo nabasaba ni kuba barihanganye kuko ingingo by'ukuri zodufasha kugira ngo dukingire amatungo y'igihugu dukingire amatungo y'abenegihugu rero nibarindire bihanganye tugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibi bintu biriko ingorane biriko biri ngaha bimare igihe gito ariko ubu ntawe ushobora kubabwira ati bizohera ibyo cyane hehe kuko ikiza urabona imene kije imwe na rimwe kugira ngo uvuge ngo kizohera ku munsi mwaka usanga bidakunda aho ni kuri bo kwihangana mugabo nihagera tuzamenyesha ntangorane kandi ndako bigiye kuzokunda.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Ryan Itangishaka muri studio indwi Washington DC aho turiko turiheza ibijanye na karanda kateye impene n'intama mu gihugu cy'u Burundi. Turi kumwe n'umushinga nahe Desire ntakirutse imana mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi haje ayoboye ikigo cy'igihugu cyo gupima indwara z'ibitungwa. Katomira mate mugume ku radio yanyu turagaruka.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu uri kuri gundo mirongo
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe kwijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka mu ntara ya Kirundo, Mwaro, Gitega. Eka none umunsi twumvise imuramvya mu gihugu cy'u Burundi haribonekeje indwara ya karanda k'impene. Ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi bwarafashe ingingo zitandukanye kugira ngo bukinge iki aka karanda kahagarare. Ubushikiranganji bwaciye bufata ingingo yuko atampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemo ako karanda hijanwa mu zindi ntara z'igihugu, eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha impene zibonetse ko zafashwe nako karanda hamwe n'intama basaba ko zoca zicwa ziga hamba. Ingingo ubushikiranganji bwasohoye ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere yugara amasoko yose yahora adandarizwamo impene muri izo ntara zatewe na karanda. Uno munsi nkuko twabivuze twumvise ko no mu ntara ya Murambye naho nyene iyi ngwara yashitseho aho naba ntihenze ibitungwa nka bitatu byafashwe n'iyo ngwara. Turi kumwe n'umushinga ntahe Desire ntakirutse imana mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ajejwe ikigo cyo gupima indwara z'ibitungwa ariko aradufasha gutahura neza iki kibazo uko cyifashe mu gihugu. Yongera atanga n'impanuro ku borozi abagira urudandazwa rw'ibyo bitungwa kugira ngo indwara ntishobore kujya mu zindi ntara nk'uko twabivuze. Turiko kandi turaganira n'abanyonyi biradijwe rya Amerika ku murongo wa telefone bashikiriza ibibazo n'ibyumviro. Tubibutse numero muhamagara ko mu kabipa tukabahamagara ni 1-202-441-931. Ndasubiramo numero muhamagara ko ni 1-202-441-931. Reka tubandanye twakire abanywanyi ba nyuma tuko turaja ku musozo w'ikiganiro. Twakire ku murongo Muzungu. Wiriwe neza Muzungu. Halo Muzungu. Muzungu uratwumva? Halo Muzungu. Ndakeka Muzungu telefone iri kiramugora gato. Ariko mushinga ntahe ntakirutse imana kuvyo twaganiriye byinshi. Ikindi kintu wowe wifuza gushimika ko impanuro nguha haba aborozi haba abafungura inyama z'impene n'inkiki.
Ego murakoze cyane. Impanuro ya mbere nashikiza aborozi nuko ikambere n'abayanga yanga cyangwa abandi bantu bakora mu bijyanye n'ubwana bw'ibitungwa nuko iminsi yose babonye ikintu kibateye amakenga boca banyaruka bakabwira abajejwe ikigoro z'abagizi'amagara y'ibitungwa bakabafasha kumenya ibyaribyo. Rero navuze ibimenyetso bikuru bikuru by'indwara nusaba ko abanyagihugu bose atari abo n'izi ntara gusa eka abanyagihugu bo mu zindi ntara zose yuko boguma baraba hagize icyo babona bagaca baburira ababijejwe. Ikindi nacyo nuvuga ni uko izi ngingo nabyumvise kare hari havuga ibijyanye n'agahombo zishika ku murongo kuko nahashyitse ikiganiro cyamaze gutangura bavuze agahombo haba ku bijyanye n'amataxi yinjira mu makomine haba ku bijyanye ku mbure n'abandi bantu bashobora kuba bari batunzwe n'umwuga wo kuyanga cyane gukoresha ibitungwa. Izi ngingo zafashwe kugira ngo indwara zibandanye n'ingingo by'ukuri nk'uko babivuze ishobora uri kuraraba umurengo zinatera agahombo abana bariye ariko by'ukuri ugiye kusesangura neza ukaraba ahubwo n'ingingo ziza zifasha kugira ngo agahombo kagabanuke kuko ikiza bishyize ikiyaguma kirandagata uruhombo twogira ngo uruhombo runini cyane kuko ugiye kuraba akamaro igikorwa gitanzwe gicitse mu muryango ukaraba na valere ni ukuvuga igiciro cya buri gitungwa cy'impene n'intama tuhomba ibintu byinshi. Rero nasaba ko abantu bose botahura iyi ngingo bakadufasha kugira ngo irandurane n'imizi kuko itajyanye n'imizi kuko mu bisanzwe tuzokiza byinshi bizokira ni byinshi cyane ugereranije n'ibyo kumbure abubwa umwe muri ashobora kwita ngo n'agahombo.
Murakoze cyane rwose. Reka twakire n'undi ku murongo wa telefone. Yohani wiriwe neza?
Data gira amahoro y'Imana.
Namwe murakoze cyane.
Imana ibavuga mu myambere mu biganza byayo.
Amen. Murakoze.
Ibyo nagira nshikirize erega hajya leta n'umubyeyi iyo nk'icyo kiza cy'indwara yafashe ibitungwa leta igafata ingingo ati nimubangire dukore ni byiza cyane inyama turazikunda twese no mubazikunda ndimo ariko iyo leta ivuze ati nimuhagarike izo nyama indwara yaziteye leta n'umubyeyi leta ni nka kujya ko igihugu iyo gitewe umwasa aho yinjiranye leta ishwabatwa kujya gusubiza umwasa yazana ntibabangire abanyagihugu ntibabangire leta ntiyicaye leta ntiyicaye cyo kiziteza kukigwanya yego hari na mwene data yavuze ari Bujumbura ati indwara ijyanye n'ipfunya ibyo nosaba leta nayo nyene nihaguruke urabona ibigori byasubire nk'imyumbati n'iwacu igiterwa cy'imyumbati cyarahonye urabona indwara yitwa mozarike yateye imyumbati ibigori rero nibyo byari nk'amavunanzara mutumira nyakubahwa yamye biganza by'imana nakora uko ashoboye ari mu bushikiranganji ari ahantu ijwi rishishwa barondera imiti kuko igitero gifatiye ku nzara umunyagihugu acahahonera nziragiranshikirize. Murakoze imana ikomeze ibazigama mu ijwi ry'Amerika.
Turabashimiye cyane Yohani. Tugenda dusozera ikiganiro masegonda make ku cyiyumviro cya Yohani Mushingantahe Desire Ntutima.
Cyiyumviro cya Yohani nta kintu byinshi cyane kivuga ko atari gushima gukenguruka ko hariho abenegihugu bariko baratahura yuko izi ngingo leta yafashe ari ingingo nziza izodufasha kugira ngo ibintu bice mu buryo no kukengurukira cyane yo gusaba abenegihugu ko kwinjira nko leta n'umubyeyi leta ifata ingingo kugira ngo abanyagihugu bose boroherwe kugira ngo ibintu bigende neza ibintu bije mu buryo. Rero ndamushimiye cyane nkaba nosaba ko n'abandi benegihugu bokumva ibintu kumwe tukabyumva kumwe yagatumwe ku bijyanye na za mozayike murabona ko yanyuma ikintu gikomeye cyane ku mozayike yarateye leta yarakubise igipfutse hirya no hino tugerageza ibishoboka byose irazana ibikoti byiza
murakoze cyane.
Rero nibaza ko bizogenduka nyine ibintu byiza bikoze.
murakoze cyane gose mushinga nawe na Karutimana kanya katubanye gato murakoze mwe mwese mwaduteza amatwi mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka mu kiganiro muri sanga cyuyu munsi ndashimiye Innocentimenti yadufashije kwegeranya kino kiganiro mugire umunsi mwiza mwese.
Ijwi rya Amerika.